imuva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tabara mungu jeshu tiza chumkunda radizu ya Amerika ikaza mungani ya vidatu za mwiki gitondo ni fide niongabo abaramutsa. Amakuru ya mwiki gitondo tulahelela kuyavugwa hijano hino kuisi kwa teguriwe kandi kiwa shikirizwa na Aloisu Bigirimana. Aloisu waramutse.
Urakoze fideri. Abashinga amateka muri Republika ya Demokrasi ya Kongo cyo ku munsi wa kane baratoye bongera baremeza gukora umukuru w'iyo nama Jeanine Mabunda. Imugihe hamaze iminsi hari amahane hagati ya Perezida Felix Tshisekedi hamwe n'abayoboke b'uwo yasubiriye Joseph Kabila. Umwe mu badiplomate muri icyo gihugu yavuze ku ruhande rw'abanywanyi ba Perezida Tshisekedi hamwe n'aba Kabila basa n'abatariko bariyunga, kandi ko ari ikimenyetso kibi gishobora gusunikira igihugu mu ntambara. Perezida Tshisekedi yavuze ko ashobora kurondera urundi runani mu runani ruhasanzwe FCC cyangwa byanse agasesa inama nshingamateka yose agatuma ko ayandi matora. Intandaro yo kutumvikana yatanguye igihe Kabila na Perezida Tshisekedi babisikanye ku butegetsi mu kwezi kwa mbere 2019. Kabila yagumanye igihagararo mu banyepolitike Simambike nawe hamwe n'abasirikare yasize agenye mu mabanga atandukanye. Ibi byatumye bitorohera Perezida Tshisekedi kugaragaza ubutegetsi yahawe n'abanyagihugu. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyarishe abagwanyi umunani b'umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab, gikomeretsa abandi babiri mu bitero by'indege cyagabye ejo ku munsi wa kane muri Somalia. Ibi byatangajwe na Lieutenant Commander Christina Gibson avugira igisirikare cya Amerika ku mugabane wa Afrika AFRICOM. Iri tangazo rivuga ko ibitero bibiri by'indege mu mihana y'Idlib byari bitumbereye akagwi k'iterabwoba kazwi ko kagize uruhara rukomeye mu gukora no gutega ibisasu biturika harimo n'ibitegwa mu modokari. Igisirikare cya Amerika kivuga ko abasivile bakomerekeye muri ibyo bitero canke abishwe. Ibitero bibaye haheze iminsi mike Perezida Donald Trump ategetse ubushikiranganji bwo kwivuna abansi gukura muri Somalia abasirikare nka bose amajenindwi bari muri icyo gihugu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku bifungurwa PAMU ryarahawe ejo ku munsi wa kane agashimwe kitiriwe Nobeli ko muri uyu mwaka w'2020. Umuyobozi nshingwabikorwa wa PAMU David Beasley yakiriye ako gashimwe ari i Roma ku cicaro gikuru cya PAMU, yongera ashimira komite ya Nobel iri Oslo muri Norvege. Yavuze ko ari akamu PAMU tewe ko kongereza ibikorwa kuko kubwo intambara, ihindagurika ry'ibihe hamwe n'ikiza cya COVID-19 byatumye imiliyoni 270 z'abantu ku isi ziriko zigana mu mapfa kubwo kubura ibifungurwa. Mu mwaka wa 2019 PAMU yarafashije abantu hafi imiliyoni 100 mu bihugu 88. Komite ya Nobel yavuze ko haruhande yo kurwanya inzara ishyirahamwe PAMU byafashije mu kugarukana amahoro mu bice bibangamiwe, kandi byarakoze kugira inzara ntikoreshwe nk'ikigwanisho cyo mu ntambara. Ibihugu bya Israel na Maroc byaremeranije kwemerana hagati yabyo bifashijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bikurikira ibindi bihugu by'Abarabu aribyo Bahrain, Sudani na Emira z'Abarabu Zunze Ubumwe biherutse kwiyunga na Israel. Perezida Donald Trump yatangaje aya masezerano hagati ya Maroc na Israel ejo ku munsi wa kane. Avuga ko ari amasezerano y'amahoro y'akataraboneka mu karere ko mu buseruko bwo hagati. Umukwe wa Perezida Trump akaba n'umuhanuzi wiwe mukuru Jared Kushner yavuze ko n'ibindi bihugu biri mu nzira yo kuzonagura imigenderanire na Israel. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaratangaje ibihano kuwa kane jo ku bategetsi 17 ba Leta y'Ubushinwa hamwe n'abandi banyamahanga kubwo guhohotera agateka ka zinamuntu. Ibi bihano kandi byahawe imiryango ya hafi y'abo bategetsi. Aba bantu hamwe n'imiryango yabo kuva ubu ntibemerewe kwinjira mu butaka bwa Amerika.
Urakoze ya Aloisi Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza. Shuti zacu imwumviriza ni radio y'Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mudukurikire no kuri YouTube na Facebook no ku kibanza cyacu cha internet aricyo radio yacu vewa akaburungu com. Impunzi z'abarundi zimwe zimwe zahora mu makambi impunzi atandukanye mu gihugu cya Tanzania zivuga ko ziyandikishije gutahuka kubera ubuzima zibayemo mu makambi butoroshe.
Umuntu rero abonye hake abuze hajyamo ikabana acavuga ati reka nkunguke agaca ahunguka kandi ahunguka atabishaka.
Ijyanye n'inkunguka turiko turabona si uko benshi bagenda banezerewe bagenda barahura n'ibibazo bimwe bimwe gusa kimwe gusa kibayemo uko nyine.
Abo ni bamwe mu mpunzi zariko ziratahuka mu Burundi ndi ejo ku munsi wa kane zivuye mu makambi yo mu gihugu cya Tanzania. Mu Burundi abagore n'abakobwa barenga 50 nibo bamenyekanye ko bakorewe amabi harimo kwicwa, kunyuruzwa, gufatwa ku nguvu no guhohoterwa ubuzima mu Burundi mu kiringo cy'amezi atatu arangiye. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi abagore n'abakobwa barenga 50 nibo bamenyekanye ko bakorewe amabi harimo kwicwa, kunyuruzwa, gufatwa ku nguvu no guhohoterwa ubuzima mu gihugu mu kiringo cy'amezi atatu aheze. Biri mu cegeranyo cy'umuhari w'abakenyezi b'abarundikazi baharanira amahoro n'umutekano. Gusozera icyo kiringo, ubushikiranganje bw'agateka kazi na muntu n'ukunganisha ibitsina mu Burundi bwemeje ko leta yahagurukiye kugwanya ayo mabi. Pierre Claver Niyonkuru araduha ibindi kuri inkuru.
Umuhari w'abakenyezi uharanira amahoro n'umutekano Mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi watangaje ko amabi akoregwa abakenyezi akibangamiye abarundikazi batari bake nk'uko uwo muhari wabisanze mu matohoza wagize. Kuri uyu wa kane hasozera ibisekeza by'iminsi 16 yo kugwanya ayo mabi haba ku isi no mu Burundi. Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika umufasoni Sophie Shima avugira uwo muhari yatangaje ko abarenga 50 bahuye n'amabi atandukanye mu mezi atatu aheze harimo kwicwa no gufatwa ku nguvu.
Abagore 11 n'uruyoya rw'amezi abiri barishwe. Abakenyezi 6 n'abigeme 13 barafashwe ku nguvu. Abagore 5 bafashwe ku nguvu, abigeme 2 bafashwe ku nguvu baca baragandagura. Abagore 5 barahohotewe mu ngo zabo. Umugore umwe yarahohotewe n'imbonerakure. Abagore 6 barahagarishwe biciye ku 2 n'amategeko. None ayo mabi yakorewe hehe? 11 ikarusi, 5 mu Kayanza, 5 ibubanza, 4 ingozi, 3 mu Ibujumbura, mu Rutana, Muramvya, Imuyinga, Imwaro no mu Cibitoke. Hariho n'abandi batamenyekana kenshi kubera ukudahana. Baratekewe n'ubwoba, batinya yuko mu miryango yabo babaca, abandi baranduye umugere wa sida, batinya kuvuga ica ivyababayeko.
Ibirori byo gusozera iryo sekeza ku rwego rw'igihugu byabereye muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura Rurale. Imeri de Sabushimike umushikiranganji ajejwe agateka kazi na muntu gushigikirana no kunganisha ibitsina ahamagariye abajejwe intwaro n'umutekano guhagurukira kugwanya ayo mabi.
Kubera ko amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme akorerwa ahanini mu ngo, ikibano n'abajejwe intwaro bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo bazitire batarondegwa. Mugendere rero ingo zirimo mubano muke na cyane cyane ubamenyeshe ko umuti w'ingorane hagati y'abubakanye utari mu gushyira mu migere ariko uri mu kwitura ubutungane. Mu gihe hari umukenyezi yashyikiwe n'amabi afatiye ku gitsina, ikibano n'abajejwe intwaro mutegerezwa gufatira mbere mu kumutabara no kumutabariza. Ikibano n'abajejwe intwaro bategerezwa kandi gufasha mu gusengeza uwakoze amabi, mu kurangira we yashyikiye aho yitura no mu gusengeza uwayakoze. Nabo kandi bategerezwa gufasha ubutungane mu kumenya ingene ibintu byagenze ngo babone gukubita intare mu gahanga uwayakoze.
Icyo bikoze umuhari w'abakenyezi ugwiriyemo abahunze abandi bakaba bakiri mu gihugu ubona ko hakiri gukingiranira ikibaba bigatuma abakora ayo mabi badahanwa. Gijyo sekeza ryatanguzwa mu ntara ya Muranza icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yari yamenyesheje ko atakindi kizorandurana n'imizi ayo mabi atari gushengeza abayakora imitsi 16 ku itariki 25 z'ukwezi kw'11 gushika itariki 10 z'ukwezi kw'12 ku mwaka utashe amakungu yagihariye kugwanya mabi afatiye ku gitsina muri rusangi by'umwihariko ayakorerwa abakenyezi n'abakobwa ishami mpuza makungu ONI rifata iyo minsi nko gukangurira abantu bose cyane cyane inzego za leta gukingira agateka k'abagore. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Pierre Claver. Rwanda Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yerekanye ubushakashatsi ugaragaza ingaruka z'imigambi yo kugwanya COVID-19 ku burenganzira bwa muntu. Ubushakashatsi bwahuriranye no guhimbaza imyaka 72 y'itangazo mpuzamakungu ry'uburenganzira bwa muntu. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Ubushakashatsi bugamije kureba uko uburenganzira bwa muntu bwubahirijwe mu gihe cya COVID-19 bwakozwe na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu ukorerwa mu turere 15 two mu ntara zose n'umujyi wa Kigali, bukaba bwarabajije abantu 76 barimo 100 bo mu nzego za leta na 600 b'abaturage basanzwe. Ubu bushakashatsi bwarebye ku ngaruka zabaye ku burenganzira bunyuranye burimo uburenganzira bwo kubaho, uburenganzira ku buzima, uburenganzira bwo kubona amakuru, uburenganzira bw'uburezi n'uburenganzira bw'umurimo. Ku burenganzira bwo kubaho, Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yabonye ko hari ibirego byashinjwe polisi ko hari abaturage bane bishwe n'abapolisi barimo babiri bo mu karere ka Nyanza, umwe w'Irwamagana n'undi umwe w'Ingoma. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ikemeza ko usibye kuba bishe abo baturage barakurikiranwa mu nkiko. Presidente w'iyi komisiyo Madamu Mukasi ne Marie Claire akemeza ko komisiyo yoboye yabashije kwegera iyi miryango ngo yiciwe.
Twarabikurikiranye, twasanze uretse gukurikirana bari abantu n'inzego zibishinzwe, ariko hariho nibyo inzego zikuriye bari abantu bakoze ibyaha zagiye zikorera bahungabanijwe n'ibyo bikorwa, ari mu rwego rwo gufasha imiryango, hari nk'abavugaga babuze ibikoresho ministeri zibashinzwe zagiye zibibaha, ibyo nabyo twarabikurikiranye kandi twasanze ikibazo baragifashe mu mabo.
Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu kandi ivuga ko hari abayobozi b'inzego z'ibanze bakoresheje inshingano zabo nabi bagakora ibikorwa bihungabanya abaturage. Ubushakashatsi bwayo hagaragajwe abasirikare bashinjwe gufata ku ngufu abagore n'abakobwa bo mu mudugudu wa Kangondo muri Kigali, ndetse inkiko za gisirikare zikaba zaraciye imanza abo basirikare babiri kandi bakaba barahamwe n'ibyaha. Hari kandi abayobozi bo mu nzego z'ibanze barimo abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge ya Cyuve, Gacaca na Kinigi mu karere ka Musanze, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kabeza, ndetse na ba daso babiri bakubise abaturage babaziza kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Abaturage kandi bakomeje kwinubira ibihano bahabwaga mu gihe babaga banenze kubabwiriza yo kwirinda COVID-19.
Aya manege nyabona nk'aho ari menshi bitewe n'uko abantu benshi nta n'imikorere bafite.
Hari nk'abadafite transport, kandi n'abafite transport nk'iyo ufite nk'imodoka ubuhura na mbotiyaje mu nzira bigatuma wageza na za saa mbiri. Mbega ubwo urumva nta kwiteza imbere birimo ku muturage, kuko bazajya baguca amande ayo baguciye yose. Wowe utanga amande wiherewe muri ibyo?
Yewe bibihano ndabona bikarishye, ntabyo nabona kuko no kurya birangora njyewe.
Ku bigendanye n'imibereho ndetse n'uburezi, Komisiyo yagaragaje ko hari abanyeshuri bamwe babuze ubushobozi bwo gusubira kwiga kubera ubukene bw'imiryango yabo yatewe n'iki cyorezo. Bamwe mu banyeshuri bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaza ko ku bukene mu miryango yabo bwatumye hari abatagana inzira y'ishuri.
Merewe mu rugo uko bimeze, ntabwo biteguye neza kubera iki cyorezo cya COVID, ntabwo bazatangiye nta nubwo biteguye kwitangira ry'amashuri. Iwacu rwose ababyeyi benshi bitewe n'ikibazo cy'ubukene, mbona hari imbogamizi nyinshi cyane kugira ngo abana bazatangire amashuri. Ndakeka neza abanyeshuri bataziga neza, ubuzima bwo mu rugo ntabwo bworoshye rwose, mu gace k'iwacu hari benshi batazayasubiramo.
Ari n'amatike mwari no gushaka amatike, gushaka minivare, nta n'akazi kenshi karahagaze, ubucuruzi n'abacuruzaga ntibigenda neza, ubuhinzi bwo byarangiritse, ni ikibazo.
Ku burenganzira bw'umurimo, Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yagaragaje ko umubare w'abashomeri wiyongereye uva kuri 6.1% ugera kuri 22.1% mu kwezi kwa gatanu, naho mu kwezi kwa munani ugera kuri 16%. Safari Emmanuel, umunyamabanga nshingwabikorwa w'impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu CRADO, asaba leta gufasha abaturage bahuye n'izingaruka
bira bibazo komisiyo yagaragaje fate nka bijya birebana n'ubukungu n'ubukungu ku bw'umuturage ni ingaruka covid yagize muri iki gihe haba ku burezi haba ku bukungu ku bucuruzi muri ekonomi nuvuga mu byukuri bira byose ni bibazo twagiye tubona natwe na societe civile kuko nta muntu bitagezeho ingaruka ahubwo dusaba yuko na leta nyine yashyiramo ijisho cyane kugira ngo irebe uburyo yakwasisa abaturage kandi ingeri zose
ubu bushakashatsi bwa muri twe bwahuriranye n'igikorwa cyo kwizihiza isabukuru y'imyaka 72 y'itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ikavuga ko kwizihiza isabukuru byahuriranye kandi n'ibihe bitoroshye isirimo yiyaduka ry'icyorezo cya COVID-19 cyahungabanije uburenganzira bwa muntu muri rusange Asumta Kaboyi Ijwi ry'Amerika i Kigali
urakoze Asumta Leta y'igihugu cya Tanzania ifatanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR irabandanya umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi ziyandikishije ku gushaka kwazo umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika mu gihugu cya Tanzania James Joven ejo kuwa kane yatembereye mu ikambi ya Nduta hanyuma adutegura inkuru ikurikira
Kuri wa kane yatahutse imiryango 103 igize abantu 230 biyandikije gutaha ku bushake bwabo bavuye mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi abari bashyize ku rutonde nase n'imiryango 120 igize abantu 350 ariko yatahutse hafi igice cyabo abatashye bagiye mu ntara z'amakamba Rutana na Ruyigi amakuru dukura mu nkambi ya Nduta avuga yuko ibitigira ibike by'abatahuka ibibana nuko benshi muri bo ubona yuko cyaba unze kitarakemuka naho bahimirizwa gutaha abahunguka nabo bavuga yuko badataha ku bushake bwabo ariko ubuzima bubi mu nkambi ari kimwe mu gituma biyemeza gutaha bijya Amerika yatembereye mu nkambi ya Nduta kuri uyu wa kane aho yasanze bendikishije gutahuka bariko baritegura
ikibazo kijyanye n'icerekeranye guhunguka abantu benshi bahunguka batabishaka ko kubera nk'ubu ubukeka baduhaye bwaraheze ibirengeti baduhaye byaraheze amasafuriya baduhaye yarahetse beshi bagenda bayikora ko umuntu rero abonye hajye abuze hajye amikabana acavuga ati reka nkunguke agacahunguka kandi ahunguka atabishaka
yewe ndi impunzi zanjye ndi umukenyezi abangahinduta bijanye n'inkunguka turiko turabona suko beshi bagenda banezerewe bagenda barahura n'ibibazo bimwe bimwe gusa kimwe gusa tubibayemo uko nyene ingorane ya mbere dufise nta bintu dufise byo turyamako byarahetse nta n'icyombo tugisigaranye twokoresha ngo teke iyo hageze reraho turimo turaronderera indabana ucyura bidusombowa hageze nubundi mu kuryama bikatugora wagira utubatu tunaturi yabivanye no kunja noneho byose bikacha bigorana kuko injya turonka muri make turazigihenguruka ariko kubera yuko tuguma kunjimwe abana bacha batugora hagera kuzoja gupokera iyo njabo bana nabo batakiyumvamo bikatugora ukuntu tworondera ibindi byo gukara aho rero turahafize ikibazo cyane kandi arico kiri kira natuma beshi bahunguka kucuraba tijembo na nongaha ndahagwa nubundi ntahe byose n'imiruho gusa cyuvuga ati nta sitakira umuzimba reka ngende
kugwiza ngorane n'amabi yama yabasohoye ko uruko bukeye abasigaye mu nkambi bafise icyo basaba leta ya Tanzania cyo kimwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi HCR
cyo saba UN na leta ya Tanzania modufata neza kuko twebwe nabonenye babibona ko birimo ibintu by'amafuti nyene bitabimeze haba tubona amahoro abonetse neza gose nyine niwo nyine niwo bazaza kutubwira ati amahoro yabonetse Burundi ni mutahe
icyo dusaba tweke tutarahunguka dusaba yuko umutekano woboneka kugira tugende nk'ubu hataragera yuko natwe tugirane erekana twebwe impunzi tutabona yuko amahoro ariho ngaha nitwohaguma kubera tuvuga ati hose ngo barapfa ikindi dusaba UN ni uko yotworohereza mu kuronka ubuzima bwiza mu bijyanye n'ifungurwa ukuntu twoza turaronka ibikoresho bikwiye uburyamo bukwiye kuko nk'ibyo twagiye turaronka kuva dushyitse ubu byaraduheranye ubu ntidusigaye turonka n'icyo twojyama ko cyangwa nk'icyo twokwifuka
mu mpera z'ukwezi guhera kwa 11 uyu mwaka w'2020 umuyobozi yashinzwe impunzi muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu cya Tanzania bwana Sudi Mwakibasi yarakoze inama zitandukanye mu nkambi za Nduta yarugusu na Mutenderi mu ntumbero yo guhimiriza impunzi gutaha. Igihugu cya Tanzania kitwaza yuko mu Burundi amahoro yagarutse nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye ahuriye na mugenzi we John Pombe Magufuli wa Tanzania mu ntara ya Kigoma, aho baganiriye iby'ubutunzi n'ibijyanye no gutahukana impunzi z'Abarundi.
Ndimo kubinginga mugende kwiyandikisha ku bwinshi gusubira muhira kubera ntacyo dufise kunyegeza. Makungu yose yarabonye ibyabaye mu Burundi, ufise amaso ntabwirwa ngora ntitubeshanye yuko tuzobandanya kubana n'impunzi mu gihe ingorane zatumye muhunga zitakiriho. Ubu butumwa bwa Leta ya Tanzania, ubu butumwa bwa Leta y'u Burundi. Nta mpungenge mfise kuri iki, ndiko ndababwira.
Ujumbe huu ni wa serikali ya Tanzania na wa serikali ya Burundi. Sina mashaka na hiki ninachowaambia.
Ubitigiri vya nyuma vyatanzwe na ASER mu kwezi kwa cumi uyu mwaka w'2020 impunzi z'Abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania zirenga gato 150,000. Mu nkambi ya Mutenderi yasigayemo abarenga gato 27,000, Nduta barenga gato 70,000 na Nyarugusu 50,000. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
Tugushimire Jovini. Igisirikare cya Uganda cyatangaje ko cyatamuje itohoza ku basirikare bacu barashe abanyagihugu mu myerekano ya politiki iheruka kuba muri ico gihugu, abagera kuri 50 bakayigwamo. Ivyo bizi nyuma yaha amashirahamwe yitaho uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu gihugu no hanze yasavye ko hokogwa itohoza ryigenga kuri ubwo bwicanyi ababugizemo uruhara bakabihanirwa. Inkuru y'Idonido na Ignatius bahize umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ari Kampala muri Uganda.
Ukurikije raporo y'igipolisi, abantu 54 nibo bapfuye barashwe mu myigaragambyo yamaze gatatu mu mujyi wa Kampala n'indi mijyi mu gihugu yakurikiye ifatwa ry'umunyapolitike Robert Chaguranyi uzwi cyane nka Bobi Wine. Uwo munyapolitiki akimara gufatwa mu kwezi gushize, imyigaragambyo yahise yaduka mu bice bitandukanye by'igihugu cyane cyane mu mujyi wa Kampala. Igisirikare n'igipolisi byahise binyanyagira muri iyo mijyi yose yaberagamo imyigaragambyo kugira ngo bihagarike, ariko abarengera uburenganzira bwa kiremwamuntu banenze izo nzego z'umutekano bavuga ko zakoresheje ingufu zirenze mu kwihagarika byaviriyemo gutakaza ubuzima bw'inzirakarengane. Ukurikije imiryango, umubare w'abishwe urenze uwo polisi itangaza. Avugana n'abanyamakuru, uwungirije umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Lieutenant Colonel Deo Akiki yavuze ko batangije iperereza ku basirikare babo baba baragize uruhare muri ubwo bwicanyi bw'abaturage. Turimo gufatanya n'igipolisi n'izindi nzego zitandukanye ndetse n'abaturage muri rusange kudufasha kumenya abasirikare bacu barenze ku murongo. Raporo y'ibyabaye yerekana ko ari amakosa yakozwe ku ruhande rwacu. Akazi kacu tugafitemo ubumenyi buhagije kandi tuzi aho tugomba kugarukira, abakoze amakosa bagomba kuzayahanirwa. Mu ijambo yagejeje ku banyagihugu nyuma y'iyo myigaragambyo, umukuru w'igihugu Yoweri Museveni yavuze ko haba hari amakosa inzego zishinzwe umutekano zakoze yaviriyemo icwa ry'inzirakarengane, ariko ko umubare munini w'abiciwe muri iyo myigaragambyo ari uw'abigaragambyi bagerageje kurwanya inzego z'umutekano. Anizeza ko Leta izatanga indishyi ku nzirakarengane zayiguyemo.
Unfortunately, 54 people died in this confusion. 32 of the
ati icy'akababaro, abantu 54 bapfiriye muri iyo midugararo, 32 ku bapfuye bari abigaragambyi bagerageje kurwanya abashinzwe umutekano. Ukurikije raporo ya polisi, Leta izatanga indishyi kuri abo bose bishwe ariko batari mu myigaragambyo bakicwa n'amasasu yataye inzira, ariko ntabwo izatanga indishyi kubishwe bagerageza kurwanya inzego zishinzwe umutekano. Abatakaje ibyabo bafite gihamya nabo bazishurwa.
Government will also compensate those who lost their properties if it can be verified.
Imirimbanyi z'uburenganzira bwa kiremwamuntu zanenze icyo Perezida Museveni yatangaje cyo gutanga indishyi, zivuga ko ababigizemo uruhare bakagombye kubanza gucirwa imanza bakanahanirwa ibyaha byabo, kandi iyo ndishyi ikagenwa n'inkiko atari Perezida ubwe. Ni muri urwo rwego ishyirahamwe n'igihugu ry'abunganira abandi mu mategeko Uganda Law Society rivuga ko rizafasha imiryango y'abishwe kugeza ibirego byabo mu butabera no kuyiburanira. Fiona Wall ni perezida w'iryo shirahamwe.
And the beautiful thing with the Human Rights Enforcement Act is that it
ati ikiza nuko ubu ngubu amategeko areba uburenganzira bwa kimwe muntu yemerera iburanishwa ryihariye ry'abashinzwe umutekano kubita ibyabo barenga ku mategeko. Mbere bakingirwa ikibaba na leta kuko niyo umuntu yashoboraga kurega yonyine kubera ibikorwa by'abashinzwe umutekano. Igisirikare n'igipolisi tubihaye amahirwe kugira ngo bihane abakozi babyo, ariko bidakozwe tugiye gufatanya n'imiryango y'abatakaje babo kugera ku butabera. Turasaba abaturage kuduha amakuru yose n'ibimenyetso baba bafite kugira ngo bizadufashe gukurikirana babigizemo uruhare duciye mu butabera. Ku rundi ruhande, imiryango mpuzamahanga itandukanye, ishyirahamwe ry'ibihugu by'Uburayi hamwe na Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika byamaganye ubwo bwicanyi hamwe n'irindi kandamizwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu ryakorewe abaturage muri iyo myigaragambyo. Elliot Angel, umushinga amateka muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika, we yaraye yandikiye bamwe mu bayobozi bakuru b'iyo leta gukurikiranira hafi icyo yise ikandamizwa y'uburenganzira bwa muntu rikabije muri Uganda. Atanga ingero z'ubwicanyi kuva mu wa 2016, avuga ko bwagiye bukorwa na leta ku baturage. Anasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zakongera gusuzuma ubufatanye bwazo na Uganda, cyane cyane mu nkunga zihaye iki gihugu z'ibikorwa by'iterambere hamwe n'umutekano. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Naha makuru yaka kanya agarukiye. Mwakoze kugumana natwe. Dusezeranire ku ijambo ry'intangamarara rishikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mese 26 wadati y'umunsi mpuzamahanga wahariwe kurandura urugomo rukorerwa abagore wizihizwa tariki 25 z'ukwezi kwa 11 n'umunsi w'uburenganzira bwa muntu uhimbazwa tariki ya 10 y'ukwezi kwa 12 yagenewe gukangurira abantu mu mpande zose z'isi ibyerekeye urugomo rushingiye ku gitsina no kubahuriza hamwe aho bari hose ku isi kubirebana no guharanira impinduka igamije kurwanya urugomo. Urugomo rukorerwa abagore rwambuka imipaka rukanarenga n'imico. Umugore umwe muri batatu ahura n'urugomo rushingiye ku gitsina mu buzima bwe. Ikibabaje nuko uwo mubare wazamutse mu bihe by'icyorezo cya COVID-19 nk'uko uri mu mwanya wungirije mu buyobozi bw'ikigo cya Amerika cyita ku majyambere mpuzamahanga USAID, John Barsa abivuga. Akomeza avuga ko abafatanyabikorwa ba USAID babonye ko urugomo rukorerwa abagore n'abakobwa rwiyongereye mu bihe byaguma mu rugo byahinduye imibereho yabo nuko batabasha kugira ku biribwa n'ibindi byangombwa birushaho gukomera. USAID hashize igihe kirekire yemera kamaro ko guhangana n'uburyo butandukanye urwo rugomo rukorwamo rugira ingaruka mu bushobozi bw'abagore bwo kwiteza imbere n'intambwe ikomeye batera mu buzima bwabo. Barsa yagize ati, ku buyobozi bwa Trump, USAID yongereye ubufatanye bwacu n'imiryango itabogamiye kuri leta, amatsinda y'abagore, amasosiyete yigenga hamwe n'inzego za leta mu gushyira mu bikorwa gahunda zihamye no kongera ubukangurambaga no gukumira ingaruka z'urugomo rukorerwa abagore. Urugero, binyuze muri programu za Amerika zifasha abagore izijyanye n'amahoro n'umutekano, harakorwa ku buryo abagore n'abakobwa barindwa urugomo, gukoreshwa ibidakwiye no guhohoterwa. Ibi binyura mu bikorwa byagenewe iterambere n'inkunga yagenewe kwita ku kiremwamuntu. Kuva mu 2017, USAID yafashije abagore bagera mu 70,000 mu bikorwa byo kubaka inkingi z'amahoro mu buvuzi bw'ibihe bikomeye, kubahumuriza no kubashyigikira kugira ngo batekane mu bikorwa bijyanye n'ubutabera n'inkunga mu rwego rw'ubukungu kuri miliyoni 6 z'abarokotse urugomo rushingiye ku gitsina. Cyakora inzira iracyari ndende kubera ko urugomo rushingiye ku gitsina akenshi rufatwa nk'ibintu bisanzwe muri sosiyete zimwe na zimwe. Ni ibintu bigaragaza ugutsindwa kw'imiryango na za guverinoma bitemera kandi ngo bihe agaciro uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku bagore n'abakobwa. Niyo mpamvu hasabwe igikorwa cy'iminsi 16 cyo kurwanya urugomo rushingiye ku gitsina, igikorwa gifite akamaro kanini cyane cyo kurandura urwo rugomo. Baracana urumuri rugaragaza iki kibazo n'ingamba za politiki hamwe n'ibikorwa bituma iki kibazo kibaho. Twese dufite uruhare mu gusezerera urugomo rukorerwa abagore, kurwanya ingaruka mbi rugira ku bantu ku giti cyabo, ku miryango n'aho ituye. Dufite kandi inshingano mu guteza imbere uburenganzira bw'ikiremwa muntu cyose nk'uko Barsa mu buyobozi bwa USAID abivuga. Agira kandi ati, muri iminsi 16 ndetse na buri munsi USAID yifatanije mu kubumbatira uburenganzira budakuka bw'umugore n'umukobwa bwo guhabwa agaciro ke kubahwa no gufatwa mu buryo bukurikiza amategeko mu mpande zose z'isi.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.